Yeni Radyo İzmir Amerik. Radio Ijwi ry'Amerika ibagiri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi. Irideni iyo ngabo abaramutse bayikaze mu makuru yo kuri isa. Leta Zunze Ubumwe za Amerika igiye kuduza amafaranga y'imfashanyo yahora iha Burundi.
Cette année, a été augmenté à 65 millions de dollars bilatéral de dons.
Uyo ni ambasaderi aserukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Burundi, Melanie Higgins, avuga ko imfashanyo yongerejwe izokoreshwa mu kugwanya SIDA, malaria no mu gukingira abakenyezi bibungenze hamwe no mu byerekeye gutabara. Mu Burundi kandi kuri uyu wa mbere umwaka w'ishure watanguye mu gihugu, yamara ku bana barenga 1,300 ntibashoboye gutangura. Muri Nigeria abana 75 bari banyurujwe ku ishure biga ko mu buraruko bushinzwe uburengero bw'igihugu bararekuwe. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Abana 75 bari banyurujwe ku ishure biga ko mu buraruko bushinzwe uburengero bwa Nigeria bararekuwe. Abantu bitwaje ibigwanisho bari banyuruje abo bana b'abanyeshuri mu mihana yahitwa Kaya ku itariki imwe y'ukwezi kw'icyenda. Umuvugizi wa buramatari wa Leta ya Zamfara yatangaje ko atangwa ati yabanje kurihwa kuri abo bana 75 banyurujwe. Buramatari w'iyo ntara yarabakiye mu biro iwe amasanamu yabo bambaye impuzu z'ishure bicaye mu bisa n'icumba yariko abakiriramwo yararungikiwe abamenyesha makuru. Ku itariki zitatu y'ukwezi kw'icenda abategetsi barafashe ingingo yo kugara telefone n'imbuga ngurukana bumenyi mu gihe inteko zijeje umutekano zariko zigwanya imigwi inkozi zikibi. Kuva ku munsi w'Imana mu ijoro ibinyamakuru bitari bike muri Nigeria byatangaje ko inkozi zikibi muri Leta ya Zamfara zakoze ibitero ku ikambi y'igisirikare zica abasirikare 12. Ibikorwa bya gisirikare birabandanya muri ako karere mu gihe uburyo bwo guhanahana amakuru bwugawe. Muri Nigeria kandi mu ijoro ryakeye abantu bitwaje inkoho zikomeye baraye bateye ibohero yahitwa Kaba muri Leta ya Kogi mu bumanuko bw'igihugu bapfungura abanyororo barenga 260. Thomas Kamirinda arabandanya inkuru.
Abateye babanje gukoresha ibisasu biturika icyarimwe ahantu hatatu hatandukanye ku kigo cya gereza. Hakurikiyeho imirwano barasana n'abashinzwe umutekano wa gereza bari bahari, ni ukuvuga abasirikare 15, abapolisi 10 n'abarinzi ba gereza 10 nabo bari bafite imbunda. Guverinoma ya Nigeria yatangaje ko umusirikare umwe n'umupolisi umwe baguye muri iyo mirwano, naho abarinzi babiri ba gereza baburiwe irengero. Gereza ya Kaba yarifungiyemo abantu 294, 28 bonyine nibo batatorotse. Abandi bose 266 bajyanye n'abagabye igitero nk'uko Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ya Nigeria yabitangaje, ariko ivuga ko Leta itaramenya abateye abaribo. Nubwa kabiri muri uyu mwaka abantu bitwaje intwaro batera gereza muri Nigeria. Mu kwezi kwa kane gushize niko byagenze ahitwa Oweri muri Leta ya Imo naho mu majyepfo y'igihugu. Abayiteye batwaye abafungwa barenga 1,800.
Urakoze Thomas. Umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Amerika Anthony Blinken kuri uyu wa mbere araza kwishura ibibazo by'abashinga amateka bijanye no kuvana abasirikare ba Amerika muri Afghanistan. Inkuru tubaza mugenzi wacu Diane Nini nahazo.
Umushikiranganje Anthony Blinken aza kwishura ibibazo mu rwego rw'abashinga amateka bajejwe imigenderanire ya Amerika n'andi makungu ejo kwa kabiri, naho yishure iby'abakenguza amateka barabize imigenderanire ya Amerika n'amakungu. Mu bibazo bivugwa ko Blinken aza guhatwa harimo kumenya igituma Amerika itatahukanye abanyagihugu bayo kuva igitanga isango ryo kuvana karenge muri Afghanistan, na cane cane mu kwa kane President Joe Biden akivuga ko ategerezwa kubahiriza amasezerano Donald Trump yari yaragiranye n'abatalibani. Ayo masezerano yarimo kukugira ngo intambara ihere muri Afghanistan, Amerika ibwirizwa kuvanayo abasirikare bayo bose. Abarepublikani by'umwihariko bavuga ko ibibazo byabo biza gushimikira kukungene Biden yitwaye mu ndwi za nyuma zo kuva muri Afghanistan, abademokrati nabo bakaza ahubwo kuraba ingene Amerika yitwaye mu ntambara ya Afghanistan ku ntwaro z'abaperezida bane. Abo nabo n'abarepublikani George W. Bush na Donald Trump hamwe n'abademokrati babiri Barack Obama na Joe Biden. Joe Biden aha akavuga ko ibikorwa byo kuvana abasirikare biwe muri Afghanistan inyuma y'imyaka 20 byagenze neza cyane. Amatohoza akaberekana ko abenshi Amerika bashigikiye ingingo yo kuva muri Afghanistan ariko batashimishijwe n'ingene gutahukana imice itandukanye no guhungisha abanyagihugu byagenze. Abane baguye uko ibikorwa byo kuvana abasirikare ba Amerika muri Afghanistan gutahukana bamwe mu Banyamerika bari ku butaka bw'ico gihugu no guhungisha abanyagihugu ba Afghanistan byagenze batanguye kumvikana inyuma y'igitero cagabwe ku kibuga c'indege co ku murwa mukuru Kabul. Hagataho bamwe bashinga amateka ba Amerika bagirije iperereza y'igihugu ko ritashoboye kubona ko Amerika itashe abatalibani bategerezwa guca bigarurira igihugu ubutegetsi bwa Ashraf Ghani yatwara Afghanistan ico gihe nabwo bugatembagazwa.
Ayo yaramwe amwe mu makuru avugwa hijya no hino ku isi. Radio Ijwi rya Amerika ibandanya kwashikiza ibiganiro byaryo i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushobora kandi no kudukurikirana kuri Facebook no kuri site yacu ariyo www.radioyacu.com. Mukanya amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere kuyerekeye Burundi. Leta zunze ubumwe za Amerika zigiye kongereza amafaranga y'ifashanyo zahora zi Burundi cyane cyane mu gisata cy'amagara y'abantu. Melanie Harris Higgins aserukira Amerika mu Burundi yabibwiye abamenyesha makuru inyuma y'umubonano yagiranye n'umushikiranganje wa mbere w'Burundi Alangi Yome Bunyoni. Eloje buri kaneza ari Nairobi muri Kenya niyo nkuru adufite.
Umfaso ni Melanie Harris Higgins yakiriwe na Alangi Yome Bunyoni y'umushikiranganje wa mbere w'Burundi ku mugwa mukuru w'utunzi Bujumbura. Baganiriye ku byerekeye imigendane ya Burundi na Leta zunze ubumwe za Amerika. Agisata kizi imbere y'ibindi Amerika itanga mu ifashanyo ni cy'amagara y'abantu ikarimaze imyaka myinshi gitahiriza kumwaka ku mwaka yabayironse Burundi amamiliyoni 50 y'amadolari y'Abanyamerika. Higgins aseruka icyo gihugu cya mbere gitunze kurusha ibindi ku isi yatangaje ko ubwo buryo bwongerejwe. Uyu mwaka twayadugije kugera ku miliyoni 65 z'amadolari akabafasha mu kugwanya sida, malaria no mukingira abakenyezi bibungenze hatibagiwe no gutabara. Higgins yanamenyesheje kandi ko igihugu cyiwe cyishimiye utwigoro twakozwe na Leta y'u Burundi mu bijyanye n'agateka kazi na muntu na cyane cyane mu kugwanya urudandazwa rw'abantu. Leta yanjye yashyigikiye cyane agateka kazi na muntu kandi mu mwaka uheze twarabonye ko Leta y'u Burundi yafashe ingingo ziboneka nk'urugero mu kugwanya urucuruzwa rw'abantu. Izo byarashimwe na Amerika bikabonekera muri raporo y'umwaka yasohotse ku bijyanye no kugwanya urucuruzwa rw'abantu. Niko mfaso na seruki la Amerika mu Burundi yongeye ko yongera asaba ko intwari ibereye yakomezwa kurusha kugira abanyamitahe b'Abanyamerika n'amasosiyete yabo bazana imitahe muri ico gihugu. Ababwiza tunga Alenge Yombe Bunyoni yabahamagariye kuza gukorera mu Burundi badatevye nkuko bisigurwa na Moise Nkurunziza umuvugizi w'ibiro by'umushikiranganje wa mbere.
Nashimye ibikorwa Leta iri kurakora inzuzi za Amerika zikemurwa cyane ibiriko birakorwa na Leta y'u Burundi ibiriko birakorwa na Kizigenza mu gisata c'intwaro ibereye haba kurwanya ibiturire. Umushikiranganje wa mbere yasavye ko igihugu c'u Burundi cifuza ko imigenderanire iba hagati y'ibihugu vyacu bibiri yoba ya migenderanire bamwe bose bakuramo inyungu ico gisanganyanganya. Aho rero yatumiriye abanyamitahe b'Abanyamerika kuza na imitahe yabo hano mu Burundi kugira ngo nabo babone yuko Burundi hari cyo mukamishako ne kompanyi amerikane zishobore kuza gukora hano mu Burundi kugira ngo bahagire imigambi maze iyo migambi iheze igire akamaro haba ku Barundi haba no ku Banyamerika ubwabo.
Mu myaka 50 iheze Amerika y'imfashanyo zitari nk'u Burundi harimo no gushyigikira igisirikare. Buri mwaka Leta ya Amerika ironsa miliyoni 80 y'amadolari igisirikare cy'u Burundi kongera igashyigikira iyindi migambi itandukanye mu bisata byo gutabarana. Mfaso ni Higgins yatangaje yagera mu Burundi mu ntango z'umwaka ko igihugu ciwe kizonafata mu mugongo imigambi yashyizwe imbere na Perezida Evariste Ndayishimiye irimo gukomeza intwari ibereye uburimyi n'ubworozi kurwanya ubushomeri mu rwaruka ukuzikaniriza akazoza abakozi n'ibikorwa byo kunywanisha Abarundi. Eloge Urikaneza, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Eloge. Tuve mu Burundi tuze mu Rwanda abanyagihugu baba hafi y'ikiyaga cya Muhazi mu karere ka Gicumbi mu buraruko bw'u Rwanda bavuga ko badindijwe n'igishushanyo mbonera kigena imikoreshereze y'ubutaka bwabo cyatevye gusohoka bavuganye n'ijwi rya Amerika bavuga ko yabambuye uburenganzira bwo kubyaza umusaruro ubutaka bwabo n'amazi y'ikiyaga cya Muhazi muri rusange. Eric bagiri ubusa mu nkuru y'Idonido.
Turi mu kiyaga cya Muhazi kigabanya karere ka Gasabo mu bice by'ibyaro by'umujyi wa Kigali na karere ka Gicumbi ku Rwesero mu majyaruguru y'u Rwanda. Iki kiyaga cyateje imbere bamwe mu bahaturiye. Bwana ya Sente Muragije Imana avuka mu karere ka Gasabo akora umwuga wo kwambutsa abagenzi muri Muhazi.
Byamendereye ubuzima cyane cyane kabisa.
Mu buhe buryo?
Ubwo bw'iterambere ryanjye ku giti cyanjye nahinduye ubuzima nyine ndi kubona ko hari icyo byambanya namwe binjyana hano. Sindimo kubwira ngo mfite ibi n'ibi gusa icyo mbona ni uko hari aho byankwiye n'aho bingeze.
Umusaza Emmanuel Rubangura afite imyaka 63 y'amavuko kandi yavukiye ku Rwesero.
Imyumvire y'abantu b'ino ahangaha imyumvire y'abantu bigiye yo ku kiyaga cya Muhazi iratandukanye. Mu iterambere ni ukuvuga ngo barajijutse kubera abantu bahura nabo. Barajijutse kubera ikiyaga ni turisme, barajijutse kubera n'abapadiri buriya nabo bagira influence ibantu by'amadini, ni ukuvuga ngo ubungubu saa kumi n'imwe nshobora Kigali saa kumi n'ebyiri nkagarutse.
Kujijuka ni kimwe, kuzagendana n'iterambere ryifuzwa mu minsi iri imbere n'ikindi. Utereye amaso hakurya no hakuno y'ikiyaga cya Muhazi haboneka ibikorwa remezo by'ubukerarugendo bitangiye kuhazamuka. Ku ruhande rwa Rwesero haboneka ubutaka bwegereye umuhanda butubatse kubera ko igishushanyo mbonera cy'imikoreshereze y'ubutaka cyatinze gusohoka. Uretse kuba havuka n'ahatuye, umusaza Rubangura n'umunyamabanga w'inama njyanama y'akagari ka Rwesero.
Ndumwe mu babibajije kugishanyo mbonera cy'amerezo cyo cyanatinze. Mu gutinda kwacu byatumye abantu basanaho kugira mu gihe bagwa mu gihe cyacu. Dufite abana b'abasore kurongora byabaye ibibazo, dufite abana b'abakobwa kurongora byabaye ibibazo. Byatsitsiza abantu kubaka, bitsiza abantu gushaka, bitsiza abantu mbese kugira ngo bakore ibikorwa bakagombye gukora. Naho kiziye kije ntitwakibonamo.
Izi impungenge zishingiye ku gishushanyo mbonera cy'imikoreshereze y'ubutaka s'umwihariko w'uyu musaza. Radio Ijwi rya Amerika iganira n'abantu batandukanye baturiye Muhazi ku ruhande rwa Gicumbi na Gasabo bemeza ko babwiye ko ibice byegereye amazi byagenewe ibikorwa by'ubukerarugendo ku buryo hagomba kubakwa inzu zigeretse. Bwana Jean Paul Ntabara akora umwuga wo gutwara abagenzi ku igare.
Iterambere rya hano kereka wenda twubatse nibyo byaba byiza kuko batubujije kubaka usanga tuba turi mu rugo dutongana n'ababyeyi kandi bitakabaye ngombwa no gutongana n'ababyeyi.
Wari ufite amafaranga ku buryo bashobora kuzamura
rwose ku buryo nashobora kuzamura inzu nkayubaka, ariko kubera ko bitemeye kubaka byagiye bitudindiza ugasanga n'amafaranga umuntu akuye mu itsinda yapfushije ubusa.
Ubuyobozi bw'akarere ka Gicumbi bwizeza ko igishushanyo mbonera cyasohotse kandi ko kigiye kugezwa mu mirenge yose aho bitameze neza kikanozwa.
Kugira ngo igishushanyo mbonera cy'akarere ka Gicumbi cy'imikoreshereze y'ubutaka cyararangiye, kiri muri process zo kugira ngo kibe cyakwemewe n'inama njyanama. Harimo kubanza kukimenyekanisha no gusubira ku bagenerwabikorwa bagizemo n'uruhare mu itegurwa ryacu kugira ngo barebe ibyo batangaje niba byarakozwe. Umunsi w'ejo bundi ku wa kabiri nibwo twatanze amakarita yabyo tuyahereza imirenge kugira ngo bajye kuyamanika, ariko noneho natwe duteganya ko ku wa kabiri tuzajya no kuganiriza iriya mirenge yose kuri Muhazi kugira ngo noneho tubereke dufatanyije n'imirenge tubereka neza bya bindi bari batangaje bagiye basaba niba kuko byarashyizwe mu bikorwa.
Ubu ni Bwana Anastase Nteziryayo ushinzwe ubukungu n'iterambere ry'akarere ka Gicumbi. Abavukiye bakanakurira kuri Muhazi ntibabura gukomeza kugira impungenge ko igihe basabwa kubahiriza igishushanyo mbonera bashobora kwisanga iterambere ribaheje ku butaka bwabo gakondo. Bwana Theogene Maniragaba ni papa w'abana bane, ubu ni umuzamu kuri Muhazi.
Oya ni bibi cyane, nkungiye navukiye kuri aya mazi. Ubuzima bwanjye bwose mbuzi kuri aya mazi. Papa yari umurobyi, navutse ari umurobyi, nuko ubu ngubu ndashaje atabasha kujya mu mazi, ariko nkanjye nakuze nanjye ndi umurobyi. Ubwo rero kumvana kuri Muhazi ukanyana mu mpinga ya ruguru nzajya kurya ifi imanutse nje kwishaka ku mazi ni ibintu bigoye cyane, ariko byo kuba dutuye kuri aya mazi duhari tudahari, duhari tumeze nk'abimukira bitewe nuko nk'ubu hano haruguru hatuye abazungu. Ubwo rero nta kuntu uzatura n'umuzungu atazazana mugenzi we kuhatura nawe.
Kubuyobozi bw'akarere ka Gicumbi bugakomeza kwizeza ko nubwo igishushanyo mbonera kigomba kubahezwa uko cyateganijwe nta utazakibonamo.
Na mahoteli ibindi byo gutura ni ibisanzwe ntago hazaba harimo ibintu bihambaye. Kugira ngo nitunaganira nibwo bazanabona ko bimeze neza kandi nekereza ko byatangiye kutubahiriza amakarita agaragaza ibyo bice byose n'ibizakorerwa twari twatabye imirenge ko batangira kubibaganiriza. Ariko nitujya tuganira noneho natwe twabasuye ntekereza ko aribwo bazabona ukuri kw'ibyo kuko ntabwo giheza umunyarwanda uwo ari we wese.
Kugeza ubu uretse abagitegereje kubona igishushanyo mbonera ngo batangire kubyaza umusaruro y'amazi y'ikiyaga cya Muhazi, abahageze mbere ku ruhande rwa Gasabo bo batangiye kukiboneraho inyungu nk'uko bisobanurwa na Bwana Egide Hategekimana, umuyobozi wa King Fish Hotel yubatse mu nkengero za Muhazi mu murenge wa Rutunga muri Gasabo. Arasobanura icyamuteye guhindura akazi akava ku kiyaga cya Kivu.
Aya mazi navuga ko numugisha ntakantu bajya bavuga nko muri bibiliya ngo Yesu yavuze ko azadusanga mu murwa aha ni Kigali. Ikorwa remezo urumva Kigali itandukanye n'intara, hari ibintu byinshi bishobora gukurura umuntu kuva mu ntara azi Kigali. Gisenyi naho ni ku mazi, naho hari amahoteli meza, ariko abakiriya baho ntabwo ari benshi cyane nk'abari kuri Muhazi.
Ijwi rya Amerika ntiryabashije kumenya umubare wa nyawo w'abaturage basanzwe n'abashoramari babangamiwe n'igishushanyo mbonera ku ruhande rwa Gicumbi, ariko akarere kemeza ko abarebwa n'iterambere hafi ya bose ari abafite ubutaka bwegereye ikiyaga cya Muhazi buzakorerwamo ibikorwa byiganje n'iby'ubukerarugendo. Bwemeza ko uwo bizagora afite uburenganzira bwo kuzagurisha abashoramari ku bwumvikane busesuye. Akabagira ubusa ijwi rya Amerika, Igicumbi mu majyaruguru y'u Rwanda.
Urakoze Eric. Chuti z'ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu, no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Igisirikare mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere mu bice bitandukanye byo ku isi na cyane cyane mu bihugu byo muri Afrika, kenshi usanga gifite uruhara ruboneka muri politiki muri izo bihugu. Iyo hari icyuka kibi cya politiki, abasirikare barakunda kuhabonera karyo ko kwivanga muri politiki mu gutembagaza intwaro zihari bagafata ubutegetsi. Akarorero gaheruka kwigaragaza nako mu gihugu cya Gine, aho abasirikare baherutse gutembagaza intwaro ya Perezida Alpha Conde. Kubera iki akarere ka Afrika ariko karangwamo amakudeta menshi cyane kurusha utundi turere two ku isi? Twavuganye na Atanas Karayenga, umumenyeshamakuru w'inararibonye, akongera akaba n'umuhinga mpanuzi wa jambo yigenga ku bibazo bijyanye n'itangazamakuru ari Paris mu Bufaransa, na Professeur Denis Banshimiyubusa yigisha kuri kaminuza y'u Burundi mu gisata cy'ibijyanye n'intwaro y'igihugu n'abenegihugu ari Bujumbura. Professeur Denis Banshimiyubusa atangura avuga igituma igisirikare kibandanya kugira uruhara ruboneka cyane muri politiki muri Afrika.
Tugerageje kuvuga uko ibintu byifashe mu bihugu bitari bike bya Afrika. Nk'uko mwabivuze, turabona yuko uburya naho twinjiye mu ntwaro zitegerezwa kwitwa iza demokrasi, igisirikare umuntu yovuga ko kitigeze kiva neza na neza muri politike. Aha ni ukwibutsa yuko imbere yuko ibihugu bitari bike, imbere y'imyaka 1990, imbere yuko ibihugu bya Afrika bitari bike bijya mu ntwaro ya demokrasi, bijya mu kugaragaza intwaro ya demokrasi, ibihugu bitari bike byatwagwa n'abasirikare, ariko kandi n'ibitatwagwa n'abasirikare nabyo byari bihugu bitwagwa n'abasivili, ariko abasirikare bafite uruhara runini cyane. Igihe rero haziye uku kugerageza intwaro za demokrasi, igisirikare ku ruhande rumwe wamengo kiravuye muri politike, ariko ntikigeze kivamo. Uburorero umuntu yotanga ni ubu bukurikira: mbega iyo umusirikare ibwirizwa shingiro rivuze yuko urongoye igihugu ategerezwa kuba ari umusivile hanyuma umugeneral agatanga imihoho hanyuma akaja kwitoreza umwanya w'umukuru w'igihugu mbega vyukuri uyo muntu aba ari umusivile akandi karorero ni aho tubona abasivile bashoboye gushikira ubutegetsi ariko tukabona baguma bakorera mu kwaha kw'igisirikare ni ukuvuga rero yuko muri rusangi uku kuvuga ngo ni ukugaruka kw'abasirikare ku butegetsi umuntu abiraje neza ahubwo yovuga yuko n'ubundi ataho bari baragiye neza na neza kuko bagumye bafite uruhara rukomeye cyane mu by'intwaro mu bya politike mu bihugu bitari bike bya Afurika.
Nawe Atanase ubibona gute kuri icyo kibazo?
Jewe naciye mu Gisoda narize muri Cairo narize mu Burundi nariteguriye kuba umusoda hanyuma ikintu nibuka cyane ni uko bavuga yuko ngo twoza abasoda abasirikare ngo nitwe dukunda igihugu gusumba abasivile kandi bakavuga yuko ngo abasivile bama bariye disipline kandi ngo bakavuga abasivi yuko ngo bama basa n'abantu badakunda igihugu ngo ababikunda kandi bashobora kucibwa ari abasoda rero ako gatsima kuko wiyumvira ko ubusoda ko ari bamwe ujejwe igihugu kari mu nyigisho y'igisoda mushukuri harya mwarimu arabivuze neza harya naho bataba bakiri ku ndwaro abasoda ntibaja kure cyane ikintu cyatwaje cyerekana yuko bataja kure cyane burya abasoda hari mu bihugu byose tuvuga ngo ni Burundi cyane mu Rwanda cyane mu Bushinwa cyangwa muri Leta Zunze Ubumwe abasoda bose igisoda mu bihugu byose gitwarwa n'abantu batemera yuko abasivile cyangwa abanyagihugu cyangwa inzego zishinzwe amateka n'izindi zimenya ibiriko birakorwa mu gisoda zimenya yuko inkoho bazituze aha n'aha zimenya yuko abasirikare bari mu myimenyerezo aha n'aha bana bakorera mu mwihishiro ukomeye cyane bivuga yuko n'amahera bakoresha nta abatenguza amateka cyangwa kazi na za media nta rumwe ashobora kuja kubaza ushebye cya major ati mbe amahera mwayakoresheje he mwayakoresheje gute inkongo mwaziguze he abasoza banyu mwabarungise kwinga he ibyo byose byamara amabanga bivuga yuko burya abasivile benshi mu bihugu byo muri Afurika bapfa gutwara muga batwara abantu bafite ubushobozi bukomeye cyane kuko inkongo zirimo amahera menshi cyane nta appel d'offre public ihaba
umuntu arabye mu bihugu biteye imbere kuri ibyo mwari ko murabwo gafatiye kuri ivyo muri ivyo bihugu bimaze gutera imbere muri demokrasi usanga igisirikare kijejwe gukingira inzego n'imbibe n'ubwigenge bw'igihugu ntikivange muri politique. Professeur Denis wavuze ko uravye nk'ibihugu bimunzu y'amajambere na Afrika bigoye kubera igisirikare kisa n'ikitigeze kiva mu nzego za politique nikiye umubona cokogwa kugira ngo igisirikare kimere ngo muri ivyo bihugu bimaze gutera imbere muri demokrasi
ubwa mbere kugira ngo hagire igikogwa umuntu yovuga ingene abanyafrika bonyine ubwabo basanzwe babona ubutegetsi bwa politike muri Afrika gushika uyu munsi ubutegetsi bwa politike babubona yuko ari ubutegetsi bushingiye ku nguvu ni ukuvuga force physique ni ukuvuga uwo muntu afite inguvu niwe afite ubutegetsi iki rero biravye neza mu bihugu biteye imbere mu bya demokrasi mu bihugu by'Uburaya na Amerika urabona yuko nabo aho gushingiza ubutegetsi bwa politike ku nguvu nabo babushingiza ku mategeko iki rero kiratandukanye cyane kuko muri Afurika uko kumenyera yuko ubutegetsi yabutegetsi ari ubwo umuntu afite inguvu bica bituma biha abasirikare ikibanza cya mbere mu byo gutegeka gushika ubu iyo habaye kudeta hanyuma akaba ari igisirikare gifata ubutegetsi abantu benshi babyakira ko ari ibintu bisanzwe kandi mu bisanzwe byategerezwa kwakirwa yuko ari ibintu bidasanzwe
ku bwanyu Atanase muhavuga iki kuri icyo kibazo
mbona yuko mu by'ukuri nk'uko profesa abivuze abantu baramenyereye yuko hatwara ingufu narengeje kugira ikiganiro na president Ndadaye imbere y'uko atogwa muri icyo kiganiro yero yavuze ati nirashitogwa ninatsinze amatora ndakurahiye nta busegetsi buzaba bwifatwa biciye mu makudeta emwe yagiye hakiri kare kuko nk'uko profesora yabivuze abantu bamenyereye yuko udafite inguvu inguvu y'inkoho z'inkoho nivyo ariko n'inguvu z'ubwoko abantu bafise ubwoko mu mwinshi w'ubwoko abateye imbere bibaza yuko ngo gutwarwa n'abatsinze mu matora mugabo bakagucura bufunda buhoro ngo nivyo bakabona yuko ngo majorite itezo kwama ari ifite ijambo izo ngufu zisha mu buryo bwinshi hari n'abandi bacisha ingufu mu matungo ufite amahera menshi muri bako kabyutsi cyangwa nije gusisha ingufu zo gutwara ibindi bigaca mu buryo bwinshi rero ndakubwire yuko mu buryo kuri ako gatsima kuko bacisha mu ngufu ingufu nyinshi zikazova mu bantu batumvise yuko umunyagihugu wese uwo ari we wese aba muto aba amugaye abagwaye aba ari umuntu w'imbaraga nke afise uburenganzira bungana n'abandi banyagihugu bose kandi afise uburenganzira ntakurwa ko ukubwira ati jewe nshaka uwundwara ari uyu tudashize kuri icyo cyiyumviro yuko ari abasoda ari abasivili ari abanyamahera ari abashaka gukoresha ubwoko ari abashaka gukoresha izindi ngufu zose zishoboka bumve bamenye yuko dutegerezwa kubaha iteka n'ibanga ry'umunyagihugu uwo ari we wese agira ati jewe ntoye naka kandi mumwubahirize aho niho abakudeta azobaheza ariko bibandarije uko ni kuri ingufu z'igisota zizokwama zica imbere ingufu z'igisivile kandi noneho abasivili n'abasoda usanga bafite uruhara mu hamwe mu gutabagaza igihugu cye nibuka amadiskuru amajambo yamavugwa kudeta yihabaye na hamwe babakiri bato ntibiyibuka ibyavuzwe kuri micombero atombowe ibyavuzwe kuri bagaza atombowe ibyavuzwe muyabuyewe yaratsinzwe mu matora ariko kenshi na kenshi abasada bama baza bigira ngo n'abamarayika ngo bazi byose bashoboye byose hanyuma ugasanga n'ukuri imyaka ikurikira abagoye nabone ko nuko bimeze
mfatiye nko ku karorero biheruka kuba kudeta iheruka kuba muri Gine uko mwari ko murabivuga abasirikare Mamadi Dumbuya yayoboye iyo kudeta avuga ko icyatumye bafata iyo ngingo bwari ubukene bw'abanyagihugu na cyane cyane mu bakiri bato na ruswa bavuga ko ngo byabyimonogoje mu gihugu. Professor Denis yari aravuga Atanazi ko abo bagize ayo makudeta baza bafatiye ku byo bavuga ko ibintu biba byayanzaye mu gihugu haba hari iyo ruswa ubukene abantu batabona iyo baja bakaza bigira ko aribo bafise izo nyishu yamara kenshi bashitse ku butegetsi bakamara kumviriza ingene buryoshe biragora kugira bahave kubona nko mu mabarabara ya Conakry igihe bari ko batembera bagize kudeta ugwaruka ruza kubasanganira n'ibintu bidasanzwe niki hemwe mubona cokogwa kugira ngo ibintu ntibigume muri ubwo buryo aho indwaro ziba zigisivile zihari kumbura abo basirikare babona ko zageze ahantu abanyagihugu batakiziyumvamwo batakizere bakizivitiye bakabonera ko kandi byo kukuza nabo badakora ibyo bemeye kurushiriza kugira bahakoyoka abanyagihugu.
Urumva ubu ziko yuko ibihugu bitari bike byo muri Afrika byagiye muri intwaro ya demokrasi ni ukuvuga abarongozi cyo kimwe n'abaserukira abenegihugu tuvuge mu nama nshingamateka n'inama ngenguzamateka abo bahagira kuko batowe ni nk'uko mu gifaransa twavuga yuko bagirana kontra bagirana amasezerano hagati yabo n'abenegihugu bifatiye ku migabo n'imigambi baba babashikirije bazobarangurira muri icyo gihe bisigura yuko baba bahaye umwizero abenegihugu muri iyo migambi bakavuga bati mwebwe muzoheza mumeregwe neza ariko rero uko abatari bake mu bashakashatsi bagiye barabyerekana naho hari abategetsi baboneka biciye mu matora uretse ko n'atari hake dusanga hari amatora atarayo ku mugaragara ataraya demokarasi nk'uko byategerezwa dusanga abo bategetsi gusa baboneka biciye mu matora mugabo ingendo ari ya yindi ya kera y'ababandi bashaka ku butegetsi bidaciye mu matora ni ukuvuga mu bihugu bitari bike bya Afrika nk'uko nabivuze ubutegetsi bushingiye ku ngufu uzosanga ubutegetsi bwubakiye ku guteza imbere no gukiza ab'iwabo n'abategetsi abo nk'uko yereka bivuga Atanazi nabo musangiye umuryango abo musangiye intara abo musangiye ubwoko abo musangiye amadini mu bihugu usanga hakazemo injyana z'amadini ibyo nabyo bigatera ishavu n'inzigo abandi uzosanga ubutegetsi bushingiye ku kwegeranya amatungo ndetse hakaba n'ukurikiranya amatungo ya leta n'ay'abarongoye igihugu uzosanga ubutegetsi burangwa no kwigungira ko ubutegetsi cumire de fonctionne cyane cyane ku bintu bijyanye n'umukuru w'igihugu aho ucusanga mengo ikintu cyose atari wavuze ijambo rya nyuma zigishoboka ni ibyo mu Faransa yise presidentialisme monocentré ibyo kandi bigata bituma nk'umukuru w'igihugu agerageza kwerekana ko atari we atawundi muntu yashobora kurongora igihugu ibyo rero byose birashavuza abari bafite umwizero yuko mu by'ukuri igihugu cyari kigiye kurongorwa neza ibyo byiza ntibabibagirire aho rero ntiwashobora guca hazinuka amashavu ashobora gutuma cya gisirikare kigaruka mugabo kikagaruka nacyo nyine atari kuvuga ngo nuko aricyo kibishoboye gusa ahubwo kikagaruka kubera aricyo gifite inguvu zo gushobora kugira ayo makudeta ikindi
Njuti muduteza amatwi ahani yodusoreje makuru yacyo kuri isaha. Ndabashimire ko mwahisemo gukurikira Radio Ijwi rya Amerika. Nshimira na bagenzi banje bamfashije gutegura aya makuru. Uwashize hamwe aya majwi ni Fasilde Behu, makuru yarahagarariwe na Frederic Nkundikije, naho kuri mikro mwari kumwe nanje Fidel Niyongabo yabafashije kuyakurikira. Ndabasezeye ndabifuriza amahoro n'amahirwe.